Ini Radio İsveç Amerika. Radio İsveç Amerika ribandanya kwa chikizi vigani of vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriweneza nshuti muduteza amatwi kuri mikoro muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabahaye ikaze mu biganze byacu byo muri aka kanya.
Twabwiye kuti mu bisanzwe urubanda rushitse. Nkuko bivuze twese tubishaka muri gutungane, urubanza rushitse uragwemera. Ariko urubanza rwemera iyo ari urubanza rushaka gushyirwa mu ngiro. Reka rimaze kugwa gushyirwa mu ngiro.
Onine Stoke Kayobera umuyobozi mu bushikiranganje bw'ubutungane mu Burundi atejwe iringanizwa ry'ubutungane avuga ku rubanza rujanye no gusubira kwitoza kwa President Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015 turi muri sentare y'iyungururizo y'akarere ka Afrika y'Ubuseruko. Turavuga no ku mugambi wo gukoresha ibitwazi mu bikorwa byo mu ndimo warumaze amezi 10 uriko urangurwa muri komine ya Rusange intara ya Gitega uherutse guhagarikwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'umugambi wo kuziririza amacupa ya plastike yarasanzwe ashirwamo amazi mitobe n'ibyamwa mbere n'amasahani ya plastike mu Rwanda amakanya n'ibindi bindi byose bya plastike bikoreshwa rimwe rigatabwa. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho leta yiteguriye kuburana no gutsinda urubanza rujanye no gusubira kwitoza kwa President Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015 muri sentare y'iyungururizo y'akarere ka Afrika y'Ubuseruko. Ivyo vyashikirijwe na Nestor Kayobera umuyobozi mu bushikiranganje bw'ubutungane ajejwe iringanizwa ry'ubutungane akongera akaba n'umushingwamanza wa leta y'u Burundi mu karere ka Afrika y'Ubuseruko. Mu kiganiro yahabamenyesha makuru Kayobera yemeje ko naho Burundi bwotsindwa ngo urubanza rugoye gushira mu ngiro. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru wa cyo Raymond Zimana.
Naho umuyobozi ajejwe iringaniza ry'ubutungane mu bushikiranganje bw'ubutungane mu gihugu cy'u Burundi yemeje ko leta y'u Burundi taramenyesha ingingo ya sentare isubiramo imanza mu karere ka Afurika y'Ubuseruko yo kuwa 24 ukwezi kwa gatanu 2018 ivuga ko iyo sentare igiye kuburanisha mu idonido urubanza rujanye no kwitoza kwa perezida Nkurunziza mu matora ya 2015. Nestor Kayobera asanzwe ari n'umushingwamanza wa leta mu karere ka Afurika y'Ubuseruko avize icyizere k'ubwo rubanza leta y'u Burundi izorutsinda. Afatira ku manza zirenga 20 igihugu cy'u Burundi kimaze gutsinda muri sentare zako karere.
Imanza turazitsinda ukuri kwamye ko mu kuzibura natwe tubura n'ibikoko. Imanza 20 zimaze gushinyishwa mu sentare Uburundi bwonye ni bwo atarubanza n'umwe rwatsindwa. Hari urubanza ruheze gusomwa ubu hari arongoye inama nshingamateka ya Afurika y'Ubuseruko aheze kurutsinda. Baciye eyala amadorari arenga 224 batoye urya muntu twebwe Uburundi bwonyine nibwo atarubanza na rumwe rwatsindwa nta n'ifaranga na rimwe turariha kubera yuko nabanza turatsinda. Nuko kuko imanza zinzira 24 zugururiwe Uburundi kuva muri 2007 ubwo rubanza twatsinze rwa 2015 rw'amatora zari mazi 2 twatsinda muri 2015 inyuma y'amatora rumwe rwasomwe itariki 20 buca amatora y'umukuru w'igihugu turarutsinda.
Nayo hamwe Uburundi bwotsindwa uyu mushingwa manza kongera akaba n'umuyobozi mu bushikiranganje bw'ubutungane avuga ko bitazorohera iyo senare gushyira mu ngiro urwaciwe kuko hazobaciye imyaka myinshi umukuru w'igihugu nawe azoba ariko ararangiza ikiringo yatorewe cy'imyaka 5.
Twavuze kuti mu bisanzwe urubanza rushitse nkuko bivuze twese tubishaka muri gutungane urubanza rushitse uragwemera ariko urubanza rwemera iyo ari urubanza rushaka gushyirwa mu ngiro. Reka rimaze zigoye gushyirwa mu ngiro ubwo nabwo rero bwo mu 2015 nitwa rutsinzwe mu 2020 tuzomeho twifata mu 2020 rugashyirwa mu 2020 cyane amegwira rimwe rubuga ibya kandidatire yo mu 2015 tuzomeho twifata icyo gihe.
Ku bijyanye n'imigenderanire y'u Burundi na sentare zo mu karere Kayobera arashima akemeza ko muri sentare zibiri zigize umuryango wa Afurika y'Ubuseruko harimo abacamanza b'Abarundi ari nacyo gituma afitiye icyizere ubwo butungane bwo mu karere.
Ni uburenganzira bw'umuntu wese, umuntu wese atsinzwe arafite uburenganzira bwo gukunguruza. Dukora neza cyane, dukora neza cyane kubera yuko ziriya sentare ni inzego zibiri, ni sentare ya mbere n'isentare ya kabiri. Rero ubwo rwose rero igihugu cyose gifite umucamanza umwe umwe kuko n'ubu rero burafite umucamanza muri sentare ya mbere n'umucamanza muri sentare ya kabiri.
Urubanza rw'ibijyanye no kwitoza kwa perezida Nkurunziza mu mwaka wa 2015 rwaciwe na sentare ya mbere y'umuryango wa Afurika y'Ubuseruko kuwa 20 kwezi kw'indwi 2015 ikaba yari yashikirije ko atabubaje ifise bwo kuburanisha urubanza ruza rwarafatiwe ingingo n'amasentare yo hagati mu gihugu nka sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Ingingo yatumye amashirahamwe yigenga bicishije mu runani rwayo mu karere hamwe n'urunani rw'abashingwamanza muri Afurika bari bitwaye bamenyesha ko kwitoza kwa president Nkurunziza mu mwaka wa 2015 kutakurikije amategeko bacabunguruza urubanza muri senare subiramwe imanza mu karere ka Afrika y'ubuseruko ibujumbura Raymond Zimana iryo rya America.
Urakoze amakuru iyo nkuru. Mu Burundi kandi hari umugambi wo gukoresha ibitwazi mu bikorwa byo mu ndimo wari umaze amezi 10 uruko urangurwa muri komine Nyarusange intara ya Gitega weretse guhagarikwa n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi. Umugambi ufashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Bufaransa ntiwumvikana ko n'ubushikiranganje hamwe n'amashirahamwe ariko arabushira mu ngiro. Iyi nkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidele Antoine Nsabimana.
Uwo mugambi wo gutanga ibitwazi n'inka watanguwe mu kwezi k'umunani umwaka w'2017 utangujwe n'ishyirahamwe Ugena Burundi ku mfashanyo y'ubuserukizi bw'igihugu cy'u Bufaransa. Marcelina Mbeshiminwe arongoye ishyirahamwe Ugena Burundi aravuga imvo n'imvano yo korora ibitwazi hampande y'inka.
Ubwo burimi kama tukaba twasaba ko abarimi boza bararima bakoresheje amase ava mu bitungwa canke intabire bakoze muri Nyabarega. Rero cyo dusanga naho twabibasavye ntibiborohera kwikorera ayo mase ngo bashikane mu ndimo zabo. Ni naho twaciye twiyumvira uyu mugambi wo kuzana ibitwazi hano mu Burundi, na cyane cyane ugasanga mu ngo abakenyezi nibo bari basanzwe bikorera abakenyezi n'abana.
Uwo mugambi warushigikiwe n'abajeje intwaro ndetse nabo mu burimyi n'ubworozi mwiketi nimero 710 akarongo gakikamye 34 48 akarongo gakikamye 2016 byanditswe n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogi de Rurema yaratanze uruhusha kwishyiramo Ugena Burundi bwo kwinjiza ibitwazi mu Burundi. Muri iryo kete umushikiranganje Rurema yategeka ishyirahamwe Ugena Burundi gutwara umuganga w'ibitungo warungitswe n'ubushikiranganje gusuzuma ibyo bitungo ngwa mu gihugu cha Tanzania. Ivyo navyo vyarubahirijwe n'ishyirahamwe Ugena Burundi ibitwazi bicabishika muri komine ya Nyarusange mu kwezi k'umunani 2017. Umugambi ugitangura abanyagihugu barawushimye bavuga ko giye kubateza imbere. Abajeje uburimyi n'ubworozi muri iyo komine bari baramaze kwitegura ivyo bitungwa nkuko tubibwirwa na Karuta Imana Bonaventure ajejwe amagara y'ibitungwa muri komine ya Nyarusange.
Ibitwazi ni bitungwa nk'ibindi, ingwara zisanzwe zibifata n'izijya zisanzwe zifata ibitungwa kubivura urumva rero ntibyo heza ngo kigorane kubera dusanzwe tuvura n'ibindi bitungwa ko navyo n'ibitungwa mu bindi.
Ku itariki 24 ukwezi kwa gatanu Laurent de la Rousse aseruka igihugu cy'u Bufaransa mu Burundi niyo yishikiye Nyarusange kuraba uko uwo mugambi uri kurarangurwa. Kuri uwo munsi Nkurikiye Ferdinand musanire wa komine ya Nyarusange yarashimiye ubuserukizi bw'igihugu cy'u Bufaransa kuri iyo mfashanyo batanze muri komine arongoye.
Ibitwazi zashoboye kuza ngaha bizofasha cyane abanyagihugu cyane cyane abamama n'abana basanga bategerezwa kwirukwamba bikorera amabido y'amazi baca kuvoma cyangwa bikorera amase bajana mu mirima. Izo rero nazo zizobafasha cyane kuko ziragishoboye. Umwumva rero yuko ako arakunguko kubera igihugu muri komine yacu ya Nyarusange. Kandi ukamwumvise yuko hari inka zaje ari 201 zari inyana 19 n'impfizi zazo 2 ariko ubu uye tugeze zimaze kuvyara inyana 19 n'uvuga murumva yuko budukwije inka 40.
Ubuseruki Bufaransa mu Burundi mu ijambo ryiwe yamenyeshe ko Bufaransa bushima ko uwo mugambi uri kuragenda kandi ko biteguye kwagurira uwo mugambi mu bindi bice by'u Burundi. Inyuma y'iminsi 3 Laurent de la Rousse avuye kuraba uwo mugambi ni ukuvuga itariki 27 ukwezi kwa gatanu Deogi de Rurema umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yaciye yandika iketi yandikisha ishyirahamwe Ugena Burundi aritegeka gukura vuba na bwangu ibitwazi vyatanzwe muri komine ya Nyarusange. Muri iryo kete inimero 11/2018 byo kwa 27 Rusama Deogi de Rurema yamenyeshe ko ivyo bitwazi vyindi yadakurikijwe amategeko. Yongera ko ivyo bitwazi bija kugaranirwa ahitwe Mugina komine Mabanda intara ya Makamba. Mwishyirahamwe Ugena Burundi nibatahura ukuntu umushikiranganje Deogi de Rurema afashe ingingo nk'iyo inyuma y'amezi 10 ivyo bitwazi biriko birakora kandi abajeje intwaro n'ubworozi babizi abahora bikora kuri ivyo bitwazi basaba bafashe iyo ngingo gukora ibishoboka byose bagakuraho ikibazo coba kiriho kugira ngo ivyo bitwazi bigaruke gukora ico byari vyagenewe. Abahinga mu vy'ibitwazi bavuga ko igitwazi kimwe gishobora kwikora ibiro na 50 kikaduga umusozi gushika ku birometero 15. Igitega Fidel Antoine Nsabimana kubwijwi rya Amerika.
Banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, twamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. mugitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwo twumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41
Radio ya Amerika Washington DC Urwanda rwatanguye umugambi wo kuziririza amacupa ya plastic yarasanzwe ashirwamo amazi imitobe y'ivyamwa mbere n'amasahani ya plastic amakanya n'ibindi bintu byose vya plastic bikoreshwa rimwe bigatabwa ku telefone turi kumwe n'umenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi Asumta wiriwe
Wiriwe neza
Watubwire ibindi kuvyerekeye iyo ngingo
Icyo nabwira nuko iyi ngingo yafashwe mu cyumweru gishize ariko abashinzwe kwishyira mu bikorwa bakaba bambwiye ko ubu bagiye gutangiza ku bukangurambaga no kuvuga kugenda bakomeza babisobanura hanyuma mu gihe kiri imbere bakaba bazashyiraho noneho n'itegeko itegeko rizatangira noneho kujya mu bikorwa ku buryo umuntu wese wagura amazi muri utwo ducupa cyangwa se wakoresha ya makanya ya plastike n'ibindi bintu byose bikorwa muri plastike bikoreshwa bigahita bijugunywa noneho bazatangira guhanwa ariko ubu bikiri mu kwigisha gusa nta bihano biratangira kujyamo
n'uguhe mugambi ushaka gushikwa ko
uyu ni umugambi u Rwanda ruhuriyeho n'isi yose ngo ugamije kurengera ibidukikije iki kigo gishinzwe ibidukikije kurengera ibidukikije mu Rwanda kivuga ko hari ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango ku isi urengera ibidukikije ugaragaza ko hari za miliyoni zirenga 400,000 zitakara buri mwaka izo miliyari rero ngo ibintu bya plastiki biragenda bikajya mu nyanja ku buryo ngo ibinyabuzima biba mu mazi bishobora kubiryaho bigapfa bakaba rero ari umugambi mugari wo kushaka kurengera ibidukikije u Rwanda rukaba rwafashe iya mbere yo guhangana n'iki kibazo kuko n'ubundi muzi ko mu mwaka w'2008 u Rwanda rwaciye amasashi ya plastike ubu mu Rwanda n'ugerageje gukoresha isashi ya plastike akaba zihanirwa mu rwego rw'amategeko
none muri ibyo bintu byakoresha plastike bizosubirwa n'iki
nabwo bavuga ngo bizacurwa n'iki batangiye bavuga ko bazaganira n'abashinzwe inganda ndetse n'abacuruzi bakareba ko hari ibindi bintu byasimbura ibyakoreshwa bya plastike ariko hari ingero zitangwa ubu ngubu aya mazi abantu baba banywa mu biro baravuga bati abantu bagura ya macupa manini aba ari mu biro arimo amazi noneho abantu bagakoresha ibirahuri bisanzwe bagakoresha amacupa ariko y'ibirahuri ku buryo nta dukombe twa plastike nta kindi kintu cya kindi umuntu anyweramo agahita ajugunya cyakongera gukoreshwa
naho ku bantu basanzwe bakoresha ibyo bintu bya plastike arabikoresha mu budandaji nk'amashyirahamwe agira imirimo y'ubudandaji cyangwa abikoresha abanyagihugu mu buzima busanzwe hari icyo barabivuga ko
abanyagihugu hari ababashyirwaga n'ijwi rya Amerika bavuze bati abari mu biro byo birashoboka ko umuntu yaza n'ikirahuri akagenda akavoma amazi akanywa bakavuga bati se nkatwe bacuruzi nk'abahinzi se tujya guhinga mu mirima ugashyiramo muri kariya gacupa ugashyiramo wenda nk'igikoma uza nk'umwana ntabwo abaturage bo banabikoresha gusa ku mazi ahubwo banabikoresha nk'ikindi gikoresho gisanzwe umuntu yakwifashisha cyangwa se bati niba uri mu rugendo ko ugura amazi ukayajyana bizagenda bite ubwo rero ibyo bisubizo byose nibyo bizakomeza gutekerezwa hamwe n'abacuruzi ndetse n'abashinzwe inganda kugira ngo barebe ikintu kizasimbura utwo ducupa twa plastike tukagisa ngo twifashishe
urakoze yari umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi ari mu Rwanda
urakoze cyane
muri isanga Muri usanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Ku munsi wa mbere w'indwi iheze ni ibiharuro vya mbere vyavuye matora y'gutora ego canke oya ibwirizwa nshingiro rihinyanyuye mu Burundi vyashikirizwa n'umugwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora seni ibiharuro vyashikirijwe vyerekana ko ego yatowe n'amajwi 73 n'ibice 18% mu gihe amajwi y'abatoye oya ari 19.6% naho ibintu byifashe gutyo imigambi itavuga rumwe no gutegetsi yari yamirize amatora ivuga ko yabayemo amahinyu menshi yamara hari n'imigambwe itavuga rumwe na leta y'u Burundi ivuga ko amatora muri rusange yagenze neza naho hijya no hino mu gihugu hashobora kuba hari abayitunenge mu kiganiro carenganye mukanya ni mubona Zeno yoboye umugambwe Parena hamwe na Kefa n'ibizi arongoye umugambwe Frode Bunyakurira gijyandadaye bagize ico bavuga kuri amatora n'ibiharuro byayavuyemo reka dutangurire dutega amatwi ni mubona
twebwe amatora ntaye twaroyemo kumvo yumvikana leta ntiyigeze yadusigurira titwaye gushobora kujya gusigura ivyo tutazi kandi n'abarundi benshi ntayo bari bazi isigura kuvuga gutora ego cyanke oya itari bifite insiguro cyane cyane ko
abagiye mu matora bari mu migambwe itavuga n'umwe na leta mu babwire icyo gihe
ngira ngo babari babizi
hari abashaka kuvuga ko nk'abashaka gutora oya mushaka kuba mwarawuje kuronka amajwi aho muvuga kuri
oya nabo twabujije gutora kuko twebwe naho tutagiye mu matora nitwagize kampanye y'ukutajya gutora kuko bari batubujije itegeko ryasohotse ryavuga yuko uvuze utavuze yego cyane oya ucupfunga imyaka itatu gatanga n'amande twereye nitwari twiteguriye ibyo nawe twatse amajwi na gatonya kubera nari kubwiye ibwirizwa shingiro naryo tuzi kandi n'abarundi benshi ntaryo bari ba ibimenyamenya mwebwe mufite ibimenyashamakuru ntimwari duseguriye basi habuze leta mwemuri dusigurire natwe tugira icyo turivuze nta ryaje ababibonye bafise ubuhinga ngurukana bumenyi ngo byajyaje iminsi ibiri mbere y'uko amatora ndo bisigura rero yuko abantu wari watoye oya nabagiye mu ntuze mu matora baravuze bati twibye ntazi ntaryo tuzi ryagiranyigi no kuvuga ko yaba oya yaba yego umuntu ntazi icaba yemeye ntabazi n'icahakanye
iryo bwirizwa hashingiro ryaratowe mwebwe umugambwe wanyu n'abandi musangiye ivyimubiro ingingo muzofatana yihe intambwe yindi ya kabiri ni
iyo oye niri rihari twebwe muri Parena ntitwigeze cyemera kuko ntigeze rigisunga amasezerano y'Arusha mugabo cyabuze ko barishyira mu ngiro ntitugenda ko bahora bagenda
niba mutari mwatoye ibwiza shingiro ryahahora ntimutore niri ibintu mwe mwifuza nibi
erega n'abaritoye bataryemera ndaguye nk'akarorero ibwirizwa shingiro rifatiye ku masezerano y'Arusha amasezerano y'Arusha ni icyumviro cyo kubana tudakubitana amahembe tugasangira ubutegetsi hagati y'abahutu n'abatutsi ubutegetsi buhari buremeza yuko atamoka ariho mu Burundi mugabe ibwirizwa shingiro bazanye baka uko twumvise baravuga ibitigiri bizobandanya muri mu butungane bakavuga ibitigiri ingene bizohagarara mu myaka ingahe no kuvuga ko nabo nyene batoye ibwirizwa shingiro batemera kuko iyo uryemera ntuvuga ko ntuhakana ikirimwo no kuvuga ko abarundi bashikirije abarundi gutora nabo nyene icyo batemera
ego deka duhinda ijambo mushya ntahe Kefa n'ibizi nawe atubwira ukuntu umugambwe Frode Bunyakuri yagandadaye mwakiriye ayo matora mwebwe ntimuri leta y'u Burundi
nagomba gusore gatoya umugambwe wacu Frode Bunyakuri yagandadaye ntabwo uri muri leta y'u Burundi mbere dusomye amategeko agenga imigambi mu Burundi twebwe tuza muri imwe migambi twova kwitavuga rumwe na leta kubera yuko tutari muri leta y'u Burundi nkuko nari muhereje kwishikiriza
twavuze ko mutari muri leta y'u Burundi
ego nizo nitwe sasa muri leta y'u Burundi Nduguzere ku kibazo kijyanye n'ibyo shingiro na riko muravuga na niyo mushinga naye ubwa mbere ubu ibyo shingiro kugira ngo riboneke hamanze kuba ibiganiro bitegwe n'umugwi Sendei aho abarundi batandukanye bagize icyo bashikirije bo mu ntara zose mu bwoko bwose imiryango yose abatari bakeneye barasaba yuko ibyo shingiro ryohinyanyurwa eka mbere mu nyuma yaho harabaho inama zitandukanye z'abarongoye imigambwe batumye ko n'ubushikanyi bwe hagati mu gihugu aho twari twasabye yuko hojaho umugwi werekana izohinyanyurwa uwo mugwi rero waragiyeho wari urimo abaserukira leta abaserukira imigambwe iri muri leta n'imigambwe itari muri leta yaraserukiwe n'abaserukira amadini amashami y'ibyiciro bya politiki abakenyezi urwaruka n'abatwa n'abaserukira leta barimwo bari bashikiza rero ibyinyanyiro duke kujya mu gihugu shingiro mu nyuma yaho haca ku bikorwa cya leta cyo gusigurira abarundi bose ibiri muri ibyo bwiza shingiro
ariko
umuntu avuga yuko abarundi batazi ibyo shingiro marija basiguriwe bahereye ku nzego zo hejuru ni ukuvuga abari muri leta mu nyuma abo ku nzego zo hasi ababuramatari abakuru b'amakomine n'ay'imitumba bazasigara abenegihugu iby'inyanyiro zirimo iby'iryo shingiro natwe by'imigambwe twarasiguriwe na cyane cyane imigambwe iri ngerutse muri forme de parti politique aho umwunganizi w'umushyikirano hagati mu gihugu yaje kudusigurira ibirimo mu nyuma harabaho ishyirahamwe bita initiative changement iratuma ko imigambwe irasigura ibirimo yumvikana yuko rero umuntu wese avuga yuko atazi ibi ni ibyiza shingiro mutagomba kubimenya ibyo gushinga ntaye twumvise ko avuga yuko n'ibyo gushinga twabarana bataritoye urumva ngira ngo abo iz'amatora bashobora kuba batabishyira imbere kumbere ngira ngo turaza kumenya neza ibindi bibazo bishobora gutuma tubona amategeko atomoye
icyo kibazo aracishura mu kanya ariko nashaka mutubwire ayo matora mwebwe ukuntu yatunganijwe byavuzwe ko ibitaro bike mwe ku bwanyu byagenze gute igikorwa cyo kwiyamamaza eka gutora eka no guharura amajwi
mbiye igikorwa cyo kwiyamamaza hari ubwoba abantu bibaza bati abantu bo kwigisha oya ibyo bishobora kugurengeza no kwigisha kumbure dore ko hari uwagiye kwigisha oya niyo yari kwigisha neza mugabo twebwe ibyo twakurikiranye abari ko barigisha oya bigishije mu mwidegenzo ntangere ntibigeze babuzwa n'abajeje umutekano cyangwa n'abajeje intwaro no ku mateleviziyo atandukanye yari mu gihugu cya televiziyo y'u Burundi barerekana abagiye kwigisha oya bagiye kwigisha ego bose bari kuhakora mu mwidegenzo ku byerekeye amatora nayo umunsi w'amatora nyine wagenze twese dufise abarorerezi mu burere butari buke mu bisanzwe amatora agenze neza cyane dufatiye ku byo twabwiwe n'abo twari turatumye kuduhagararira ku mabwiriza vote atandukanye nibyo twumvise byashikijwe n'amaradiyo kuba twari twashitse hose nta bintu biteye ubwoba byabaye byamanye amatora reka mbere nawe twumva utugorane wumva ko mu nyuma twatorewe umuti kandi ushimishije hageze guharura amajwi hoho bazari zoroshe kuko bari babitunganije neza kuko abafite abarorezi baronka uburenganzira bw'ugusinya kuzegeranya iz'amatora bamaze gusezera iz'amatora no kuvuga yuko nta n'usanga kunda kuko baharura abantu bose ariho bari yaba abaserukira bigishije gutora ego cyangwa abaserukira bigishije gutora oya bose abaserukira bari nk'aho n'amabiro dukomotumwe rimwe abantu benshi byumvikana yuko uko twe twayabonye n'amatora meza cyane asumba ayabaye mbere y'umwaka w'2025 2010 na 2015 amatora twe tuvuga duti akwemere nko kuba nk'akarorero muri kano karere turimo kayase reka mbere n'ubwinshi bwa afurika kuko ni nayo matora yitabye n'abantu benshi kandi batoye amahoro n'umutekano batora kare
icyo kibazo
kuri n'amatora yagenze neza cyane umuntu atayagiyemo yarahombye
kubera
umukino wa demokarasi
reka duhe ijambo umunyamakuru wa radiyo ijwi rya amerika Ndikumana mwiriwe neza
ndabonga cyane
muri hehe
nsanzwe ntuye mu gisagara cya Bujumbura Ego me kateka mo ite mle kamen.
Ego me ikibazo icyimbiro mu kandidato.
Bo ndafite ikinjirano kujyanye no kubona amatora yagenze. Kuri rusange nuko dusanze tumenyere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turakoze gutunga aya matora atari make, harabaye amatora muri kahise, harabaye amatora ejo bundi. Mugabo cyose twinjiza abanyepolitike bamwe bamwe turabwiye amazu ko yagenze. Muri rusange hari imigambi itandukanye harimo n'izi bita ngo urunani amizero y'abarundi. Hanyuma rimwe na rimwe ukumva bamwe bamwe bivuye amatora ntibabyemera, amaradiyo mu Burundi ariko arakora, barashyikiriza ingorane ziriko zirava, bagashyikiriza ibyiza, bagashyikiriza ibibi. Mugabo muri rusange amatora yabaye meza, akajagari yabayemo amasuka kibura, na cyane cyane abantu b'abanyepolitiki hano bagomba kwihakana amatora, bagomba kudukiza mu ihumbi ko bazabaremera aho intahe zisize. Kuko uravye abanyagihugu ukuntu bagiye gutora ugaharura n'abarimo bacungiye amatora, ukibona deda ko amatora yagenze neza, hanyuma tukongera tukashyikiriza kwiki icyerekeye barigeze kwitwaza ibyerekeye abacungera amatora ngo batari mu migi yose.
Kumwe rero we turamushenahe n'ibizi, nashaka ubwa mbere na mbere agira icyo avuze ku byashyikirijwe na Ndikumana.
Murakoze, nagomba ubwa mbere nshimangire icyumviro kimwe mu byashyikirije, yuko abanyepolitike iyo twagiye matora twakwitega yuko dushobora gutsinda cyangwa gutsindwa, hanyuma utsinze akamya ko tsindiye bose, mugabo cyane cyane utsinze nawe akemera yuko yatsinzwe. Tugashyira kuri rwa rwego aho umuntu atsindwa agahamagara uwatsinze amubwira ati watsinze ndagukeje. Ntituje twa minisitiri wose umuntu aronera yegeranya avuga ko amatora agenze nabi, asa n'ugomba kugumura Abarundi, asa n'ugomba kugucafuza abacagiwe ko yatsinzwe. Nibaza yuko icyo numvise nyamukuru yashikirije n'uko twoza turemera urubanza rwaciwe n'abenegihugu.
Yego, reka tugaruke kuri Nimubonano wenyine agira icyo avuze ku byashikirijwe na Ndikumana, reka yishyure no ku kibazo cyashikirijwe n'umushyirantahe n'ibizi kivuga ko nyabuna ayo matora yarigishijwe, reka byari mu ihinyanyurwa ry'ibwiriza shingiro byari byigishijwe bihagije. Duga ku ijambo umushyirantahe Nimubona.
Ego, hariho imvugo imwe imwe bamenyereye, sinzi uko ari batamitswe, ntibamenye n'icyo isigura ngo abanyepolitike nibashyiraho intahe ishize, ntawe ariko araganwa muri bitonke, nta kuvuga ngo intahe irahayindiringa ntitwari mu matora ya naka yatsinze na naka yatsinze, bikaba ari byo zari mu mutwe w'ibaho. Sico ibwirizwa shingiro rivuga, sico gusa amatora sica avuga. Hanyuma ko twokenguruka ko basi n'icyo cyabaye hapfuye bake, mugabo ntibemere ko hari abapfuye n'abapfunzwe. Bo icyo ni kimwe ku cya kabiri avuga ngo barasiguriwe. None jyewe ndi mu bemera yuko ibwirizwa shingiro rihinduka, ko nari ngaha mu Burundi ndirengagije, rero baradutumiye turanka kugenda. Icya kabiri nuzeye abanyagihugu bavuga batoye ngo nibo babisabye, abanyagihugu ntibashobora gusaba ko ibwirizwa shingiro rihinduka kuko sibo barishyira mu ngiro. Usaba ko ibwirizwa shingiro rihinduka n'urishyira mu ngiro agira ati jyemwe ibwirizwa shingiro hari aho ringoreye byiza byugenduka. Naye munyagihugu umbwire umuntu umwe mu Burundi w'umunyagihugu atari leta ajejwe gushyira mu ngiro ibwirizwa shingiro uwo ari we, nta n'umwe ntawubaho.
Inshuti rero, ariko mukurikirana ibiganiro tuba tubafite kuri isaha kuri radiyo Ijwi rya Amerika, hano niho bigarukiye. Tuboneyeho akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu Alimas Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na Fidele Niyongabo, turabashimiye mwese mugira umugoroba mwiza. Tubatumira no kubandanya mutwumviriza kuri radiyo Ijwi rya Amerika, radiyo yanyu.